Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda turabaramukije mwese muduteze amatwi turi ku munsi wa mbere itariki 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 n'umwanya w'ibiganiro byacu byo muri aka gatondo muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro aho tugiye dutangure n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mu karere muza kubandanya kuyashikirizwa na mugenzi wacu Fideli Niyongabo. Ibisasu bibiri bikomeye byaraturitse i Kathmandu ku murwa mukuru wa Nepal bihitana ubuzima bw'abantu bane kandi hakomereka abandi bantu bashika indwi harejo ku munsi w'Imana. Naho atamuhari n'umuremanga ko wabikoze igipolisi gikeka umuhari w'abakomuniste utemewe n'amategeko ko ari wo wabikoze. Igipolisi gishikiriza ko cyatanguje amatohoza kuri ibyo bisasu byakurikiranye haciye ikiringo cy'isaha imwe. Uwo muhari wiyonkoye ku mugambwe w'aba maoiste wagwanyije leta kuva mu 1996 gushika ku mwaka wa 2006. Sentare nkuru muri Iraq yaraciriye urubanza rwo gufa abafaransa batatu yasanze bagirizwa kuba barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Babaye abafaransa ba mbere biyunze n'uwo muhari baciriwe urwo gufa muri Iraq. Uru rubanza rutanguriye izindi z'abanyamahanga baharurwa mu majana bafashwe inyuma y'aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu utakarije ikirindiro cya nyuma warimwo mu gihugu cya Siriya mu mwaka uheze. Ku munsi wa mbere w'indwi irangiye uwundi mugabo w'umufaransa hamwe n'umugore w'umudage baraciriwe umunyororo wo guherayo muri Iraq kukuba barifatanije n'uwo muhari. Raporo y'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International yasohotse mu kwezi kwa kane igumiza Iraq mu bihugu bitanu ku isi bya mbere bihanisha abantu igihano cyo gufa. Ibihumbi by'abanyororo muri Turukiya ejo ku munsi w'Imana barahagaritse yegeregere yo kudafungura bari bamazemo iminsi 200 kugira basunike igihugu cya Turukiya kurekura umukuru w'umugambwe PKK w'abakozi b'abakirde Abdullah Ocalan. Imbohe zirwanira ziharurwa hagati y'ibihumbi 2 na 3 mu mabohero muri ico gihugu cya Turukiya bari bagize urunani muri iyo yegereyegere. Umugambwe PKK wagenywe nk'umuhari w'iterabwoba na Turukiya, ubumwe bwa Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akamo ka Ocalan ko guhagarika yegeregere yo kudafungura kabaye mu gihe himirije amatora i Istanbul muri ico gihugu cya Turukiya. Abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko iyo ngingo yoba ihishije umugambi w'ibiganiro vy'amahoro bishasha inyuma y'imyaka 4 leta hamwe na Ocalan bahagaritse ibiganiro. Muri Afrika naho abantu bashika kuri 30 barafuye abandi bashika ku 200 baraburwa irengero harejo ku munsi w'Imana inyuma y'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga mu burengero bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igisagara byabereyemo. Umukuru w'igisagara cya Iningo ariwe Simon Mbo Wemba yashikirije ko hamaze gutorwa ibiziga 30 bigizwe n'abagore 12 abana 11 hamwe n'abagabo 7. Yongeye ko avuga ko ubwo bwato bwarimwo ingenzi 350 aho 183 aribo bamaze kumenyekana ko barokotse. Iyo mpanuka yabaye ku munsi wa 6 mu kiyaga citwa Mai Ndombe Mukuru w'ico gisagara avuga ko igitigiri cy'abafuye cyatangajwe ari mfata kibanza ko gishobora kwiyongera mu gihe bobura abandi. Iyo mpanuka ikurikiye yabaye mu kwezi guheze aho abantu bashika 167 bafiriye mu mpanuka zibiri nk'izi z'amazi, ibyatumye perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi ategeka ko ingenzi zigendera mu bwato zitwaza udukoti dutuma batazama. Intumwa za leta ya Venezuela hamwe n'abatavuga rumwe nayo barasubiye muri Norvege mu biganiro bigamije gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri ico gihugu cyo mu manuko bw'umugabane wa Amerika. Leta ya Norvege ivuga ko izofasha muri ibyo biganiro bitekanijwe muri iyi ndwi. Intumwa z'izo mpande zibiri zitumvikana mu bya politike zari zaragiye muri Norvege mu ntango z'uku kwezi, ariko ibiganiro bivugwa ko byagoranye kuko abasirikare banse kwitaba kamo kari katewe na Juan Guaido kabasaba kugarariza perezida Nicolas Maduro. Mushikiranganji wa Irake ajejwe imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif yabwiye amenshi makuru mu rugendo rw'amasaha 48 yarimwo i Baghdad ku gihugu ciwe Iran kizokwishura kuco yise ibikorwa by'agasomborotso ka leta z'umwe za Amerika mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'ivya gisirikare, ariko yemeza ko bazobandanya kubahiriza amasezerano yo muri 2015 ya nuclear. Mugenzi we wa Iraq Mohamed Ali Hakim nawe yavuze ko Baghdad iteye kubiri n'ibihano Amerika yafatiye igihugu cha Iran, ariko ku gihugu ciwe citeguye kuja hagati y'izo mpande zibiri igihe gikwiye ngo gishitse. Urwo rugendo rw'amasaha 48 ni guwa mushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu ya rubaye inyuma y'imyerekano ya bamwe muri Iraq basaba inyishu y'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abanywanyi batatu b'umugambwe SNL barimwo uwutwara mu ntara ya Karuzi batawe mu mvuto ku munsi wa gatandatu. Bagirijwe gukora inama itemewe, ariko indongozi z'uwo mugambwe zirabihakana zikemeza ko amaketa amenyesha inama barimwo yari yarungikiwe abajejwe intwaro n'igipolisi. Abo banywanyi biyongera ku bandi batari bake bapfunzwe mu ntara ya Rumonge. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika musomegwa na Eloge Wilikanez.
Natamara mpama twara umugambwe senere mu ntara ya Karusi hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi ileka banyansekera munyamanga wabo muri iyo ntara n'undi munywanyi yitwa Baudouin bahagaritswe kuri uyu wa gatandatu ku muhingamo. Bafashwe bari ku hoteli yitwa Logiraf iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, bakaba bari bagiye kugira inama yerekeye ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa. Ubu bafungiwe mu gashoro k'igipolisi. Bonaventure Nsengiyumva mukuru w'urwaruka rwa senere mu ntara ya Karusi yabwiye itangazamakuru kuru ko bagirizwa kugira inama itemewe. Anemeza ko bafashwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe amatohoza muri iyo ntara ku itegeko rya Mustanteri wa Buhiga Euphrasie Ntakarutimana. Ariko Nsengiyumva asigura ko bitangaje kubona abagabo batatu batabwa muri yompi kandi bari batanze amakete amenyesha inama yabo ku bategetsi no mu gipolisi. Avuga ko ihagarikwa ryabo rinyegeje imvo za politike, agasaba ko barekurwa atakirinze gusabwa. Abanywanyi ba Senere biyongera ku bandi bagera kuri 12 bafungiwe mu busho mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero. Muri bo harimo Emmanuel Manirakiza twari umugambwe muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Yahagaritswe ku igenekerezo rya 15 ku kwezi ari kumwe n'abandi banywanyi batatu b'umugambwe Senel bafatiwe muri zone Gatete nyene, nabone bagirizwa kugira inama zo mu kinyegero. Abo bakwije igitigiri cy'abanywanyi ba Senel mu Rumonge bari bafungiwe mu busho icyo gihe 12 na babiri bari mu ibohero rikuru rya Murembwe riri muri iyo ntara nyene. Muri iyi ndwi turiko turarangiza mushiza amanza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge yarekuye abo babiri bari bamaze ukwezi kurenga mu ibohero rya Murembwe, bakaba bari bajanyweyo inyuma y'ukwezi bafungiwe mu gasho k'igipolisi. Ababiyongera ku misoro itandatu ifungiwe mu gasho k'igipolisi Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuva ku wa 13 ku kwezi nyuma y'iminsi 8 bari bamaze mu gasho ka komine gashikanwa yo muri iyo ntara nyene. Nubwo bagirizwa kugira inama zitemewe indongozi za senere ku rwego rw'intara zivuga ku ico cyitwazo kidafashe narijya umwe wese yafatiwe ukwiwe mu mihana itandukanye iruhande yaho mu ntara ya Kirundo mu ntango z'uko kwezi hari hahagaritswe abanywanyindwi ba senere harimwo urongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara mu nyuma bahavuye barekurwa mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko naho ubabanywanyi ba senere bagera kuri batanu babarizwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara bafashe nyuma yo gutana mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hagati y'urwaruka rw'uwo mugambwe n'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahitwa Rukira muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga nyene Eroje Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umuhari Pan African Movement wateguye inama mpuzamakungu y'uguhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwa Afrika Celebration de la Journée de la Liberté Africaine mu rurimi rw'Igifaransa bagaragaje ko Afrika idashobora gutera imbere mu gihe akibonekeza ibihugu bihana imbibe bifitaniye ingorane z'imigenderanire n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali
Umuharu haranira ubwigenge busesuye bwa Afrika Pan African Movement ubona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ibihugu bya Afrika biharanire gutera imbere kwavyo bidatamitswe jambo n'ibihugu bya rutura ku isi bitunze Protais Musoni atwara ishyirahamwe ry'uwo muhari mpuzamakungu mu Rwanda avuga ko icyangombwa ari uburongozi bwiza n'umutekano
turageraho umunyafurika yumva ari umunyafurika abenshi rwacyo uracyumva uri umunyarwanda mbere y'uko uba umunyafurika undi arumva ari umugande mbere kuba umunyafurika nitugira ku rwego twumva turi abanyafurika noneho tugafata ibyemezo by'ineza umunyafurika bizatuma n'ibindi bishoboka icyangombwa ni ukuyobora uyoborera abuyobora ni abaturage bantoye ngiye gukorera ntugire ubusiga inyuma tukikuramo no kumva iteka y'uko uyoyobora ari wowe ukora wenyine iyo mutekano n'amahoro bidahari nubwo waba ufite ibitekerezo bimeze bite kuramba ko ikintu wakoraga ntabwo ukibaka
umwe mu bitabye inama yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari ubwigenge bwa Afurika abona ko inzitizi zikiri nyinshi afatira ku bihugu bitatu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko u Rwanda u Burundi n'Ubuganda bisangiye imbibe n'akarere ariko imigenderanire yavyo ikabicumbagira
ukareba nk'ibihugu byacu bya East Africa byose bigifitanye amakimbirane harimo utuntu n'utundi n'ubundi nazibana zidakomanyije ndabyemera ariko kandi biranashoboka yuko byagerwaho igihe n'igihe abayobozi bacu bagera ku meza bagahuza hakabamo none kubahana ku bihugu bakanibuka yuko duhuza kuri byinshi nubwo uyu munsi usanga dutandukanijwe gusa n'iby'umwera yifuje kuko yaraje akavuga ati Kongo nipasuriye hano umwebwe ubuganda mupasuriye hano ntabwo bikuyeho yuko ari abanyarwanda bagumye muri Kongo hari abanyarwanda bagumye muri Tanzania hari abanyarwanda bakatiwe inyuma y'umupaka ahubwo twakagombye kureba icyo dupfana kurusha icyo dupfa
mugenzi we wewe abona ko abanyagihugu bato bato aribo bahahurira n'ingaruka mbi z'uko kutumvikana yamara kuri we amazi ntararenga inkombe ahubwo ababejejwe bakwiye guhagurukira ibibazo bihari
biragoye nk'uko bivuze kubera ko mu bigaragara iyo umuntu dutandukanijwe n'imipaka n'ibiki byose uba wumva ko usa n'utandukanye n'umuntu ariko tumaze kumva ko twese turi bamwe twese tugakorera hamwe biroroshye kugira ngo urugendo rukomeze kandi ni ibintu bitagoye cyane usibye na East African Community na Afrika yose dushobora kuba abantu bamwe ntabwo navuga ngo namakimbirane ni ibintu bitaragenda neza ngo tubyumve kimwe tugende mu murongo umwe urubyiruko uruhare rwacu rwa mbere imbaraga zacu tukazishyira mu byo dukeneye ko bihinduka aho tubona bitagenda neza tukabivuga dushyize amanga
umushikiranganje w'u Rwanda ajeje imigenderanire Richard Sezibera yamenyesheje ko mu myaka itatu iheze hari hakozwe utwigoro twinshi kugira ngo Afurika itere imbere
the continent of free trade area working
avuga cyane cyane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa muri Afurika hagabanijwe amakori n'amatagisi yatewe ku mukono mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ayamaze kwemezwa n'ibihugu mirongo ibiri na bibiri bikenewe kugira ngo atangure kuja mu ngiro amasezerano yo guhuza ikirere mu byerekeye gutwara abantu n'ibintu mu ndege kugira ngo amakori n'amatagisi menshi ntasubire gutwagwa n'ibihugu bya Buraya haranatangujwe kandi na pasiporo nyafurika imwe kugira ngo yorohere abantu kwishyira no kwizana ku mugabane wa Afurika ati igisigaye ubu ni ukubishyira mu ngiro
implement.
Yamara Protemusoni atwara Pan African Movement ati biracyagoje kubera ibihugu bimwe bimwe nk'ivya Afrika y'ubuseruko bikirabana ayingwe.
Iyo hatari ubwumvikane mu bakwiriye gufatanya ibyo mukora biradindira ibyo rwose ni ngombwa. Ni nayo impamvu umuntu atakwicara avuge ngo nka Pan Africanist. Ni uguhora iteka umuntu ashakisha ngo abantu bayakumvikana bate. Kandi kumvikana neza ni ukurenga inyungu zawe ukareba n'izundi noneho ukanareba n'izo musangiye ko arizo zatera imbere zikazagera. Nta bwumvikane, nta gufatanya, nta gufatanya abakudini.
Itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa Afrika wavuye ku itariki havukiye ko ubwa mbere ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afrika Organisation de l'Union Africaine mu mwaka w'igimekime 1963 ya Addis Abeba muri Ethiopia ibihugu 32 nivyo byari bimaze kuronka intahe yo kwikukira icyo gihe mu mwaka w'2002 iryo shyirahamwe ryahindutse umuryango w'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ugizwe n'ibihugu 55 vyeklabe n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Muwandanya kumviriza radio Izwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu barenga 30,000 bo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivuyo mu Manuko bateshejwe ivyabo n'intambara n'imigwi yitwaje ibigwanisho imaze indwi ibiri ibera mu nkengera za komine ya Minembwe bageramiwe n'ibibazo by'inzara no kurara hanze ivyo bitangazwa n'amashirahamwe yigenga akorera mu misozi miremire ya Minembwe. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Amoko y'abapfu rero abanyamurenge ababembe ndetse n'abanyintu batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe gaherere mu birometero birenga 350 n'umujyi wa Bukavu usanga hari abahungiye hamwe iyi ntambara abandi nabo basabana bisanzwe ariko iyo uganiriye na buri bwoko bukwereka yuko atari bwo bwatangije intambara yatumye 140,000 by'abaturage bihungaho byari bituye ndetse n'imihana igera kuri 60 irasha nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya OCHA. Mu ruzindiko Ijwi rya Amerika ryagiriye muri aka karere twagize amahirwe kuganira n'aya moko atandukanye buri bwoko bukurura bwirozaho ko atari bwo bwatangije iyi ntambara yari imaze ibyumweru bigera kuri 2 muri sekiteri ya Tanganyika Itombwe Rurenge ndetse na Nganje bikino mitabu no mu bwoko bw'abanyamurenge.
Tubona iyi ntambara yaratewe n'abantu bitwaje ibirwanisho nk'aba mayimayi kuko hari amaudio twafashe mu by'ukuri ku mugaragaro abantu bose bari afite ya kutumba ahamagara ababembe abapfurero n'abanyintu ivuga ngo bahaguruke batore amacumu amashenyi n'imipanga bakoresha intwaro zose zishoboka kugira ngo batsembese mbo bwoko bwacu badukurino. Dufite n'izindi nzandiko z'umudepite bita Kaliba Pardone yanditse yamagana avuga ko ntibashobora kwemera ko komine ya Minembwe ibaho ivuga ko ngo bagiye kubanyaga ubutaka bwabo ahamagara bene babo ngo bahaguruke baturwanye bivuye inyuma. Twebwe tukabona ko mu by'ukuri ibi nibyo byateye intambara yose.
Ku ruhande rw'abapfu rero n'ababembe ndetse n'abanyintu kwagize amahirwe kuganira nabo bashira imbere urupfu rwa shefu Kawaza Nyakwana wishwe n'abagwanyi ba Gumino bayobowe na Colonel Semahurungure tariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu 2019 ko ari we wabaye imbarutso y'iyi ntambara.
Tuyonka banyintu igihe bafashe umuntu mu isoko mbo abahungu bararakara ni gutuma umwami wafata mu isoko agakubitwa mu bandi bami bahari ta mwami umuvugira ta undi umuvugira abahungu nabo bama barakara barakaye bama baza ngo bagiye kugwana nababo n'abatwigwaneho cyangwa bagumina cyo iyo ndambara iherera ku ndondo mu minsi itari mikeya ija kushika mu karingi tutazi ko yaje mu karingi ivuye ku ndondo. N'ubu ngubu insekirite iracyari mu karingi inzu zarahiye zose.
Biragoye kumenya icyaba cyarateye neza iyi ntambara kuko usanga abaturage mu moko atandukanye bahungira hamwe abandi nabo mu mihana itarahiye bakaba bagituranye kandi abagwanyi babo mayimayi na twigwaneho ndetse na Gumino baranyuze mu mihana yabo ariko ntibayitwika.
Tuvuga ngo ku rugero rw'abasimwenda bitombwe abo bantu bashatse amahoro mu buryo n'uyu munsi bari kumwe bafatanye kuboko n'ukundi n'abanyamurenge kugira ngo bashakishe amahoro kwa Chef Kilima. Hakaba uruhande rwo mu Gashasha ababembe baho hantu n'abafurero baho ngaho bifuza amahoro n'ubu ngubu barafatanye ukuboko n'ukundi kwa Chef Sabikamiro. Ejo bundi nahageze nsanga umubembe n'umunyamurenge bicaranye ku irondo.
Rusingizwa Bitebetebe ari mu bagize societe civile mu Minembwe ibo basanga izi ntambara zaratewe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri kano karere yihisha inyuma y'amoko kugira ngo igisirikare cya Congo cyoye kuyirasa.
Izi ntambara ni zizanwa n'imitwe yitwaje intwaro tutazi iyo yavuye imwe yavuye mu bindi bihugu
niri mukuduteranya ikaduteranya ikica abanda ugahaci kaza kugira abandi ko aribo baje kwica nuko niyo yaduteranyije
umuyobozi wa komine ya Minembwe Gad mukiza nzabinesha nawe yemeza yuko bagwanyi b'abanyamahanga bari minyeshamba z'abarundi bagaragaye muri izi ntambara bari kumwe n'abagwanyi babo mayimayi
makuru batubwiye ejo bundi nuko mu ntambara yo mu gipupu yo muturambo batwika turambo bagaragayemo abo barundi kandi bari benshi kwari ndetse ari nabo bariko barwana ayo na makuru batubwiye ubanze ari abarede tabara gusa nyine biragoye gutandukanye sinzi neza ariko abashatse kutubwira ko ari abarede tabara
nkomenya yuko amuko y'abafurero abanyintu ndetse n'ababembe muri izi ntambara zabaye abagwanyi babo mayimayi n'abarundi barede tabara bagiye bagwana mu ruhande rwabo mu gihe abagwanyi ba gumino natwigwaneho ndetse n'inyeshamba za kayumba ibo bagwanaga mu ruhande rw'abanyamurenge Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara kivuye amajyepfo
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi hariko haraba ihiganwa ry'abaririmbyi mu gihugu cyose ryatangiye ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatanu twaganiye na Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi ku byerekeye iryo higanwa atangura avuga ko bateguye iryo higanwa n'icyo bashaka gushikako
abateguye iri higanwa ni Bahodi ahubwo nategeye iganwa kugira ngo mushobore gushyigikira abaririmbyi mu ngabirano yabo niyo ryateguye ihiganwa bita Très Musique kugira ngo bashobore gushyigikira abaririmbyi mu ngabirano zabo hashobore kuboneka umuririmbyi asumbije abandi ama agacaronka agashimwe akomeye cyane
ni rya mbere ihiganwa nk'iryo riba mu gihugu
Oya sija mbere ngira nihenze ashobora kuba ari quatrième édition ashobora kuba ari nka quatrième édition nihenze quatrième édition
iryo higanwa riba mu ntara zose zigize Burundi
yego ni higanwa riba mu ntara zose z'igihugu intara 17
nabahe bari higanwa mwo muri abo bacuraranze
urumva intara yose ba barahamagarira aba abaririmbyi kuza kwiyandikisha ama bagaca baturamo babiri akaba aribo baca baserukira uyu ntara mu rwego rw'igihugu ni ukuvuga mu nyuma hazoca haba ikintu bita demi final hamwe na final ama hakazoca hatorwamo abantu ngira bashika bane cyangwa batanu
mbona ari ihiganwa iyo riteguwe bararyirukira bararyijukira cyane
cyane gose abaririmbyi baragitabiye gose kandi urabona yuko bateye imbere gose uko hari igihe bariko barahiganwa bararirimba gushika naho umuntu nibaza ati mbega washi uwa mbere ninde cyangwa uwa nyuma ninde kuko usanga bose baririmba neza gose uva ko bagitabiye gose
muri abo bacuraranzi n'abacuraranzi bacuraranga mu buryo butandukanye ari abacuraranga mu buryo bwa kera bakoresheje nk'ibikoresho bya kera n'abakoresha ibikoresho bigezwe ko
barimo bose baravanze hariho abavuga ibyuma no kuba bakora amakaraoke barimba amakaraoke bakoresha ibyuma bimwe bita live hariho n'abandi bagira basohora indirimbo zabo mu macijo gusa bamwe twita abagira ama playback bose bahurira hamwe mwese akaririmba indirimbo yumvamo ashoboye amajiri ikakiraba ingene selection muri abo aba batumije abandi
iryo higanwa rizomara igihe kingana iki
iri higanwa ni higanwa rizomara iminsi 17
kaba ryatanguye ryari
rikaba ryatanguye le 23 tariki 23 ukwezi kwa gatanu
hari abamaze gutsindira iryo higanwa bavuyemwo abacuraranzi babandanya kubigira umwuga canke biherera ngaho iryo higanwa rirangiye
oya hariho umugambi iyo umwartiste yashoboye kuronka ikibanza cyiza mutuvuge kuwa mbere hariho uvuga projet yateguwe na Bravo Dinyene yo guca bamushigikira mu bikorwa byose bya misi yose uvuga byo gusohora nka album muri studio bakamubwira ikintu bita management birimo n'izi bakanamuforuma kugira ngo ashobore guproduza album imeze neza bimwe bita mu gifaransa les mesures d'accompagnement gushyigikira umwartiste mu bikorwa byiwe
mu kurangiza muri make umuziki mubona wifashe gute mu Burundi mwe muyoboye iryo shyirahamwe ry'abaririmbyi mu gihugu
nukuri ko icyo nababwira nuko umuziki muri iki gihe mbona wifashe neza cyane kuko iyi promosiyo turiko turagira kijya mu 2016 tukavuza indirimbo z'u Burundi turabona neza yuko abanyagihugu ubu basigaye baririmba indirimbo za nouvelle generation rwaruka guhu indirimbo zabo abanyagihugu barazumvise kandi barazizi baraziririmba kandi bararyoherwa nk'uko twamaze ko turabona no mu ma province donc hagati ku ma province li centre aravuzwa concert hakaza ba ambassadeur ba pro musique harimo Farias hamwe na Satbi hamwe na Miss Erika baravuza kabona nyine abanyagihugu ko indirimbo bazizi neza bazimetse bavuga yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere muri nouvelle generation.
Murakoze cyane yari no. Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi twari ko tuganira ku ihiganwa ry'abaririmbyi ririko riba mu gihugu cyose cy'u Burundi muri iki gihe iryo higanwa rikaba rishyigikiwe n'ishyirahamwe Brarudi. Turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze namwe.
Ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ku makuru y'inkino yo mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere ahigeze mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda isigaje umunsi umwe gusa ngo irangire. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino yo ku munsi wa 29 ari nawo ubanziriza wa nyuma. Kwa gatanu ku kibuga cy'Inyakarambi mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ikipe ya Lyon Sport yanyagiye Kirehe FC ibitego 4 ku busa ihita yuzuza amanota 69 yayihesheje igikombe cya shampiyona nubwo hasigaye umukino umwe wo ku munsi wa 30. Mu yindi mikino yabaye kwa gatanu Gicumbi FC yatsinze AS Muhanga ibitego 3-2 kuri stade Gicumbi Mukura Victory Sport itsinda Etincelles FC igitego 1 ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yaguye miswi na Police FC banganya ibitego 2-2 Musanze FC inganya na Bugesera FC igitego 1-1 kuri stade Ubworoherane mu Ruhengeri. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 3. Kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Marine FC yanganyije na Sunrise ubusa ku busa Kiyovu Sport nayo inganya na Magaju FC ubusa ku busa kuri stade de la Mitie kumumena. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Espoir FC yatsinze APR FC ibitego 2-1. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 29 w'imikino ikipe iri ku isonga ni Rayon Sport ifite amanota 69 ikaba yaramaze kwegukana igikombe cya shampiyona. Ku mwanya wa kabiri hari APR FC na manota 62. Ikipe ya gatatu ni Mukura Victory Sport ifite amanota 58. Ku mwanya wa kane turahasanga Police FC na manota 50. Kiyovu Sport ikaza ya gatanu na manota 43. Ikipe ya gatandatu ni AS Kigali ifite amanota 39. Espoir FC ikaza ya karindwi nayo ikagira amanota 39. Etincelles FC ni ya munani na manota 36. AS Muhanga ikaba ya cyenda ikagira amanota 35. Ikipe ya cumi ni Marine FC ifite amanota 35 nayo. Sunrise ikaba ya 11 na manota 33. Ikipe ya 12 ni Musanze FC nayo ifite amanota 33. Bugesera FC ikaba ya 13 na manota 32. Ikipe ya 14 ni Gicumbi FC na manota 30. Ku mwanya wa 15 hari Kirehe FC na manota 27. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC ifite amanota 18 n'umwenda bitego 25. Kwa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye tariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatandatu hazakinwa imikino y'umunsi wa 30 ari na usoza shampiyona y'uyu mwaka. Mukura Victory Sport izahura na Gicumbi FC kuri stade Huye i Butare. Kuri stade Kamarampaka i Rusizi Espoir FC izakira AS Muhanga. Ikipe ya Sunrise izahura na Etincelles FC kuri stade Amabati i Nyagatare. Police FC ikazakina na APR FC kuri stade de la Mitie kumumena. Amagaju FC izakina na AS Kigali kuri stade Nyagisenyi i Nyamagabe. Bugesera FC yakire Kirehe FC ku Kicukiro. Musanze FC izahura na Kiyovu Sport i Musanze kuri stade Ubworoherane. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Rayon Sport izahura na Marine FC. Nyuma y'uyu mukino Rayon Sport izahita ishyikirizwa igikombe cya shampiyona yatsindiye. Hagataho amagaju FC yarangije kumanuka mu kicyo cy'akabiri, ikipe ya Kirehe FC nayo ikaba iri mu kaga gakomeye ko kuzayiherekeza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.